n'ibitaro bikomeye by'akarorero bifise igice cyo kubagiramo abagore bibungenze aho kwakirira abibaruka neza aho kuvurira indwara zihariye z'abagore aho kwakirira abana bakiri bato bagwaye aho kugwarira abantu bose n'ibindi byubatswe muri village ya mbere muri zone ya Mahama ya mbere mu ikambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu ntare y'ubuseruko bw'u Rwanda. Bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari muri iyo kambi cyane cyane abakenyezi babwiye Ijwi rya Amerika ku ibyo bitaro bije hageze kugira ngo bibapfunyire urugendo rw'ibirometero birenga 27 bahora bagira kugira bashike ku bitaro by'akarere ka Kirehe
ngaha mu nkambi ya Mahama kuri aya centre de sante kubyara bigateza ikibazo kanka harabura ibikoresho byo gukora cesarienne harabura ibyo kubundikira abana mu gihe umwana avutse atageze eka hakabura n'abaganga bavyigiye babajinekologe bavyigiye hariho bamwe bahita bapfa abandi bikanka bakabyara abana bapfuye
iyo umuntu agiye Kirehe Kirehe ni kure ntiwitabwaho n'umuryango wawe bivanye n'uburaro buba buhari
hari igihe umuntu ashobora kuva ngaho baramubaje bamusubije Kirehe kugira ngo barabe kongere gukongera kumukora kumudoda bakaca basanga yongeye gushwanyuka burundu kubera amabarabara ariyo yabomaguritse
bongera ko ko n'abanyarwanda baba mu murenge wa Mahama iyo kambi impunzi irimwo bazohatorera koyokwe kuko babanye neza kandi basangira ibikorwa byinshi bya leta nk'amashure amavuriro n'amasoko
ababyungukiyemo rero si impunzi ziri mu nkambi ya Mahama gusa turafise ababanyi b'abanyarwanda ababyeyi baturiye inkambi ya Mahama nabone bazoza bagaheza bakabyarira kuri bino bitaro bakamererwa neza gusumbaho bogiye ku bitaro bya Kirehe n'ahandi aho bariha amafaranga y'umurengera.
Ubuserukira komite y'impunzi imahama Jean Bosco kwibishatse wewe yemereye Ijwi rya Amerika ku ibyo bitaro bije kugabanya ubwinshi bw'abantu bahora baja kurindi vuriro ryari muri iyo kambi aho byashika rikarengegwa. Ni mu gihe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe HCR ryita impunzi byerekana ko iyo kambi ya Mahama isigayemo impunzi z'Abarundi zirenga 40,000 hakiyongera ko impunzi z'abakongomani abanyamurenge barenga gato 300,000 bahera kwimurirwa imahama bakuwe mu makambi ya Kigeme na Gihembe ziheruka kugagwa.
Rero ni kibazo cyahora kiba kinini cyane tuboneyo twebwe akajyo ko gushima cyane nk'abayobozi mu nkambi kandi nk'abagenerwa bikogwa twebwe turashima cyane kuko hari abavyeyi benshi ugasanga ni kibazo kirekire bari basanzwe babakira ariko abari bafise ibibazo gukogwa babatwara Kirehe. Nukuri ubuvuzi ni kintu cya mbere kidufasha ni kintu cya mbere umuntu wese akenera.
Igihe yugurura ku mugaragaro ibyo bitaro kuri uyu wa kabiri umushikiranganje mu byo ajejwe harimo kwitaho impunzi umufasoni Kayisire Marie Solange yavuze ko hazonatangirwa inyigisho zirondoka rijanye n'amagara meza kugabanya imbyaro no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abakenyezi.
Byaguwe biba specialize mu gutanga serivisi zajyaga zijyanwa ku bitaro bya Kirehe biradufasha rero kugabanya imibare yajyagayo kuko abakeneye cesarienne bazayibonera hano. Urumva ni ukwegereza serivisi abaturage ubukangurambaga bujyanye no kwirinda ibyo bikorwa bihohotera uko bishoboka hanyuma ariko uwagize ibyago akabona uburyo ahabwa serivisi zimufasha kubona ubuvuzi bw'ibanze ariko n'uburyo yongera kiteza imbere agasubira muri community.
Icyo kigo nderabuzima cyo mu ikambi ya Mahama cyubatswe ku mafaranga arenga 45,000,000 z'amanyarwanda yatanzwe na Leta y'u Rwanda amashirahamwe atandukanye yitaho impunzi n'igihugu cy'Ubuyapani. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.